Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19 na 22. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edirwe mubasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu. Mu Burundi imfungwa zirenga 700 zahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza umwaka ushize, n'ubu ziracyari muri za gereza zitandukanye z'igihugu. Ni ikibazo gihangayikishije amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'imfungwa mu Burundi.
Birateye amakenga, ariko kandi tukavuga tuti hariho umwizero dufise ko umushikiranganje w'ubutungane ari gitega abanyoro baramutuye ayo makenga yabo. Turazi neza ko yavuze yuko mu minsi izagiye kuboneka inyishu kandi ko azobishikiriza adushikiranye n'icyubahiro umukuru w'igihugu n'ukuri afata ingingo.
Uwo ni Jean Marie Vianney Nshimirimana, uyobora ishyirahamwe ntabariza riharanira uburenganzira bw'imfungwa mu Burundi. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuri uyu wa kane habaye ikiganiro mpaka cya nyuma cyahuje Perezida Donald Trump uhagarariye ishyaka ry'Abarepubulikani na Joe Biden uhagarariye iry'Abademokrate. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Mbere yuko tubagezaho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wacu Alois Bigirimana.
Urakoze Edi. Inagondwa zikora iterabwoba zamuka muri Mozambique zaragavye igitero c'iterabwoba. Muri Tanzania mu ndwi iheze hafa abantu bataramenyekana igitigiri mu gihicu gihugu kiri mu bihe bishushe by'imyiyamamazo y'amatora. Izo ntagondwa zitirira idini rya Kiisilamu zatanga kugaba ibitero mu gice kigwiriyemwo Gaze mu buraruko bwa Mozambique mu 2017. Umwaka wakurikiye baca batangaza ko bayoboka umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Mu kwezi kw'icumi na kumwe umwaka uheze, igipolisi cya Tanzania cyavuze ko habaye igitero ku rubibe begetse ku barwanyi baturutse muri Mozambique. Iki gitero kuri Tanzania kije atandwi isigaye ngo ico gihugu cinjire mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka ku munsi wa gatatu uza. Abashikiranganje b'imigenderanire b'ibihugu bya Azerbaijan na Armenia bazobonana umwe umwe ukwiwe na mugenzi wabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo i Washington kuri uyu wa gatanu. Leta ya Perezida Donald Trump yifatanije n'amakungu mu twigoro two guhoyahoya intambara iriko irahuza ibyo bihugu bibiri. Utwo twigoro twatangujwe n'Uburusiya tugamije guhagarika iyo ntambara imaze guhitana abanyagihugu n'abasirikare baharurwa mu majana ku mpande zibiri kuva hongeye kwaduka izo ntambara mu kwezi kw'icyenda. Amerika yasabye izo mpande zibiri guhagarika imirwano no gusubira ku meza y'ibiganiro ku ntara bafa ya Nagorno-Karabakh izwi ko yegukira Azerbaijan ariko itwarwa n'ubwoko bw'Abarmeniya. Amasezerano yo guhagarika imirwano Uburusiya bwafashijemwo mu ntango z'uku kwezi ntiyubahirijwe.
Arakoze Aloyzi Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Iwanyu mu ntara
sanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro I Kigali ejo rwasubukuye urubanza rwa Colonel Tom Byabagamba wahoze ari umugaba w'umutwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu ushinjwa ubujura. Colonel Byabagamba arahakana icyaha aregwa. Ejo yihanye umucamanza uyoboye urubanza amushinja kubogama. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye iburanisha araduha inkuru irambuye.
Ubwihane bwa Koloneli Tom Byabagamba ku mucamanza mushinja kubagama buje nyuma y'impaka ndende zagiye zigaragara ku ngingo nyinshi zitumvikanwaho n'ababuranyi bombi. Ku ruhande rwa Koloneli Byabagamba n'abunganizi bo basabaga ko urubanza rwasubikwa ariko ubushinjacyaha bwo busaba ko rukomeza. N'urubanza rwatangiye rukererewe kubera ikoranabuhanga rya Skype ryabatengushye kandi no mu iburanisha ryakunze kubatenguha. Mbere y'uko iburanisha ritangira umunyamategeko wunganira Koloneli Byabagamba Maître Valéry Gakunzi Musore yasabye ko bafata umwanya muto bakabanza kugira ibyo bavuga naho kuko batari babonye umwanya kuvugana. Urukiko rwabahaye iminota 15 umucamanza yibukije Koloneli Byabagamba umwirondoro we ndetse n'icyaha cyo kwibakurikiranwa n'ubushinjacyaha. Tom Byabagamba yabwiye urukiko ko ari icyaha temera. Ubwo mbere y'uko ubushinjacyaha buhabwa ijambo ngo basobanure imiterere y'ikirego cyabwo, uregwa yazamuye inzitizi yibura bubasha ry'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ko rudafite ububasha bwo kumuburanisha. Maître Valéry Gakunzi Musore umwe mu bamwunganira yabwiye urukiko ko kuva Byabagamba yatangira kuburana mu rukiko rukuru rwa gisirikare no mu rukiko rw'ubujurire yambuwe amapeti ya gisirikare ariko kwatirukanwe mu gisirikare. Yavuze ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro nta bubasha na buke bufite bwo kuburanisha abasirikare. Yavuze ko inzitizi nk'iyi ishobora gutangirwa igihe icyo ari cyo cyose, ari nayo mpamvu bayitanze mbere y'iburanisha. Yisunze ingingo z'amategeko. Maître Gakunzi yavuze ko inkiko zisanzwe ziburanisha abandi bantu zitaburanisha abasirikare. Yavuze ko nta teka rya Perezida wa Repubulika rimwirukana mu gisirikare bityo ko akiri umusirikare mu ngabo z'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwo bwavuze ko butemeranye na Koloneli Byabagamba, bwavuze ko imanza za mbere ziba zitaraciwe atari kuba ari mu rukiko rutari rwa gisirikare. Bwasobanuriye urukiko ko urubanza rw'ubujurire rwabaye itegeko kuko rutajuririrwa, ari narwo rwategetse ko akuweho impeta za gisirikare zose. Ubushinjacyaha buvuga ko ku musirikare utagira ipeta bari umusivile. Buvuga ko mwibazwa ryemeye kubazwa nk'umusivile n'abanyamategeko be bazamuye inzitizi ngo bari bamwunganiye ku bushinjacyaha. Iyi nzitizi ni impamvu n'ubundi bakomeje gushyira imbere mu gutinza urubanza. Bugasaba ko urukiko rufata icyemezo ko rufite ububasha kuregwa rutari umusirikare rukamuburanisha. Maître Paul Ntarundi munyamategeko wa Koloneli Byabagamba yavuze ko abasirikare bose bari mu gisirikare batagira ipeti kandi ko kumwambura ipeti akomeza kuba umusirikare. Agasobanura ko iteka rya ministre ari ryo rivuga ko umusirikare akuwe mu ngabo z'igihugu. Kuba batarazamuye inzitizi Koloneli Byabagamba bazwa yisunze ingingo z'amategeko. Maître Ntare yavuze ko inzitizi zamurirwa imbere y'urukiko itazamurirwa imbere y'ubushinjacyaha kandi bigakorerwaho urubanza ruba rugeze hose. Uyu ari wo mwanya mwiza wo kubyibutsa urukiko. Ubushinjacyaha nabwo bwisunze inyigo z'amategeko bwabwiye urukiko ko habaho inkurikizi ku musirikare wambuwe amapeti. Bwavuze ko uwo musirikare yakwa ipeti n'uburenganzira bwo kwamburwa, kwambara ibimenyetso bifitanye isano naryo byose no kutagira umurimo mu gisirikare yakora mu ngabo z'u Rwanda. Buvuga ko udafite umurimo mu ngabo z'u Rwanda batari umusirikare. Maître Valéry Gakunzi yikomye ubushinjacyaha ko busobanura amategeko uko atari mu gihe ngo bwagombye kubabwirinda kugenekereza. Avuga ko mu gihe inkiko za mbere zamuhanaga byashobokaga ko Ministeri y'ingabo yari bumenyeshe ko atakiri umusirikare. Yavuze ko kugeza ubu Koloneli Byabagamba yiyumva nk'umusirikare udafite ipeti na rimwe. Umucamanza yihaye iminota 30 yo kujya kwiherera agasuzuma inzitizi yazamuwe na Koloneli Byabagamba n'abamwunganira, ariko birashoboka ko inzitizi yamugoye kuko yafashe amasaha arenga abiri ayisuzuma. Mu cyemezo yafashe nyuma yo gusesengura imiburanire ku mpande zombi, umucamanza yanzuye ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rufite ububasha bwo kuburanisha Koloneli Byabagamba. Yavuze ko iyi nzitizi yibura ububasha ry'urukiko nta shingiro ifite mu gihe yambuwe amapeti atakiri umusirikare kandi ngo icyaha cyo kwibaregwa yagikoze nyuma yo kwamburwa amapeti ya gisirikare. Yavuze ko unyazwa amapeti ya gisirikare adashobora kubona umurimo uwo ari wo wose mu ngabo z'u Rwanda. Yahise ategeka ko iburanisha rikomeza. Ubushinjacyaha bwari butangiye gusobanura imiterere y'ikirego cyabwo, buvuga ko iperereza ryatangiye kumukorwaho ku cyaha cyo gushaka gutoroka gereza ya gisirikare afungiwemo. Busobanura ko iryo perereza ryakomeje ariko bigaragara ko icyaha kitari cyakanogejwe, inzego zibishinzwe zikiburizwamo bituma atakiregwa. Buvuga ko bimwe mu byari bimufashe gutoroka habonetsemo telefone ngendanwa izwi nka smartphone cyangwa igezweho, kandi ko nta mufungwa wemerewe gutunga telefone. Byumvikana ko yari yayibye, ariko ikoranabuhanga ryagumye rigenda ribatenguha bya hato na hato. Ubwo hanze y'urukiko hari hategereje indi mbaga y'abashakaga kuburana, bamwe bicaye bararambirwa, abandi barahagarara bararuha, bamwe bahigahitamo gutaha. Ku isaha ya saa kumi zibura iminota ibiri umucamanza asubukuye urubanza. Abanyamategeko basabye urukiko isubika rubanza kuko biriwe bicaye kuri gereza Byabagamba afungiwemo bananiwe kandi babwiriwe. Bakavuga ko byagorana ko baburana bananiwe, haba mu bushobozi bw'umubiri ndetse n'ubw'ubwenge ntitwashobora kuburana. Uko niko Maître Paul Ntare yabwiye umucamanza. Ubushinjacyaha bwo bifuzaga ko urubanza rwakomeza bwumvikanisha ko byari bikiri mu masaha y'akazi. Umucamanza ategetse ku rubanza rukomeza maze koloneli Byabagamba hasaba ijambo avuga ko afite uburenganzira bwo kuburana yunganiwe. Yavuze ko kunganirwa bitavuze ko ari abanyamategeko bamwicaye iruhande gusa, ahubwo kuko bavuze ko bananiwe urukiko rwa kwandika ko aburanishijwe atunganiwe. Umucamanza ati babikwandikiye. Icyaha cyo kwiba telefone ubushinjacyaha busobanura ko yayicomoye mu rukiko umunsi yari yaje gusomerwa mu rubanza rw'ubujurire. Umushinjacyaha bishingira ku mvugo z'abatanga buhamya n'iza Byabagamba ubwe ngo aho yavuze ko yacomoye telefone na sharijeri yayo nta mutima mu babifitemo. Ubabaye ni ubanduruji nta bundi ubasha mfite uretse kwifashisha amategeko. Abanyunganira bavuze ikibazo bafite ndacyumva ndanakemera kuko nirirwanye nabo hano. Si bo baregwa n'inge uregwa mwanyambuye uburenganzira nemererwa n'itegeko nshinga. Kubera iyo mpamvu ndakwihanye ibindi tuzabireba nyuma. Uko niko Koloneli Byabagamba yabwiye umucamanza kimara kwa kijambo. Umucamanza n'abatazuyaje yahise asubi ku rubanza kugira ngo hasuzumwe ubwihane bwe bwazamuwe na Koloneli Byabagamba bukazasuzumwa n'abafitiye ububasha. Munsi w'uburanisha ritaha nturamenyekana. Eh, bagira ubusajwe rya Amerika i Kigali.
Mu Burundi imfungwa zirenga 700 zahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza umwaka ushize n'ubu ziracyari muri za gereza zitandukanye z'igihugu. Amashyirahamwe yigenga aharanira uburenganzira bw'imfungwa arabatabariza. Ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Clave niyo nkuru.
Ingingo y'ikigongo cy'umukuru w'igihugu ku banyororo iheruka ni uwahoze atwara Burundi nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza hari tariki imwe z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze w'ibihumbi 2019. Ni ingingo yanezereje abatari bake yega abanyororo barenga 300,000 ababwirizwa gutora koyokwe kubera iyo ngingo n'abagwaye indwara zidakira abaciriwe imyaka itarenga 5 yo gufungwa abagore bonsa n'abibungenze abageze mu zabukuru n'abarengeje ca 4 c'igihano bakatiwe. Nyamara inyuma y'umwaka urenga ishirahamwe ntabariza rihanira agateka k'abanyororo ryabyigijwe rya Amerika ko hakiri abatararikugwa kandi bari muri uwo mugwi w'abahawe ikigongwe abo barenga 700. Jean-Marie Nshimirimana arongoye iryo shirahamwe.
N'ukuri n'umubabaro kubona hariho abanyororo baba baragabanutse muri uyu mwaka wa 2020 ariko bakaba n'ubu bakiri mu mvuto. Birateye amakenga ariko kandi tukavuga tuti hariho umwizero dufise ko umushikiranganje w'ubutungane ari gitega abanyororo baramutuye ayo makenga yabo baranamubwira n'icyo kigongwe umukuru w'igihugu yari yagize Petero Nkurunziza. Turazi neza ko yavuze yuko mu minsi izagiye kuboneka inyishu kandi ko azobishikiriza adushikiranye n'icyo bari umukuru w'igihugu n'ukuri afata ingingo ibereye kugira nabo baze gukora ibikorwa by'iterambere.
Ishirahamwe Akate Burundi naryo rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu ryo ryongera ko hari n'abarangije ibihano byabo ariko bakaguma bafunzwe. Jean-Claude Ntiburumunsi ajeje ugisata c'amategeko muri iryo shirahamwe uburikorera hanze y'igihugu avuga ko uko kutarekura ababifitiye uburenganzira bituma agateka kabo gahohoterwa.
Turavuga nk'abanyororo usanga barejejwe n'ubutungane akaba abanyororo bahejeje iminyororo yabo n'abandi barose kwidegembya by'agateganyo byo bita liberté provisoire kubera imanza zabo zikiba zikiburanishwa. Uno munsi baracyari mu ibohero barankiwe gusohoka. Igitigiri kinini cy'aba banyaroro nabo nyine tubisanga mu ibohero rikuru rya Mpimba. Twarabonye kandi n'ubwishi bw'abanyororo mu mabohero atandukanye iratangana nk'akarorero ku ibohero rikuru rya Mpimba. Uno munsi ririko riregereza abanyororo 4,600 mu gihe bari batashobora kurenza abanyororo 800. Ntibitahuritse rero kumva ko umushikiranganji w'ubutungane avuga ati banyarutse imanza zihere kugira ngo amabohero agabanuke mw'abanyororo mbwa muri uwo mwanya nyene hakaba ari abanyororo bahejeje iminyororo yabo babandanya bapfunzwe.
Abo baharanira agateka kazi na muntu cyane cyane akabafunzwe basaba ko agateka k'abanyororo kogarukirwa.
Iyo hari ingorane za politike ubutegetsi bujya bwihutira mu gupfunga kugira ngo butere ubwoba abandi abatavuga rumwe nabyo cyangwa babikeka ko batabashigikiye. Ibyo navyo bigaca bituma nibyo ubwo ayo mabohero yuzura akabumurengera. Bifise n'ingaruka mbi ku buzima bw'igihugu kuko nk'uno munsi biko biragorana ukuntu abanyororo bagaburirwa mu mabohero atandukanye kuko henshi usanga atabiharage bihari ubundi ahandi naho ugasanga harabuzifu. Ni ukuvuga ko n'igihugu gihatera uburyo bwinshi bwari gukoreshwa mu bindi eka mbere ukabona yuko n'amagara y'abanyororo agiye kumererwa nabi.
N'umugwi w'igihugu wigenguje rero gateka kazi na muntu CNIDH uvuga ko urajwe ishinga n'icyo kibazo cy'ubwinshi bw'abanyororo no kudafungura abanyororo bahawe ikigongwe. Sixte Vinyine Muraba atwara uwo mugwi yabibwiye Ijwi rya Amerika.
irekugwa ry'abantu biciye ku kigongo cy'umukuru w'igihugu bikurikirwa n'ingingo hari ingingo itegerezwa kubaho ikandikwa kugira ngo itunganye neza ingene iryo rekugwa rizogenda n'abo rizofasha ibyo rero bitagiye mu ngiro ntibashobora kurekugwa mugabo icyo si kibazo twebwe dushobora kwishyura icyo ni kibazo dutegereza kubaza abajejwe ubutungane cyane cyane tukabona yuko ingingo yose iza igabanya igitigiri cy'abafungwa twebwe turayishyigikira ahubwo ni kuraba hoba hariho ibikorwa cyangwa ibindi bihano bishoboka hagushyira imbere kuza gufunga umuntu
mu Burundi hari amabohero makuru makuru 11 n'ibibanza bibiri byo kugororeramo imiyabaga ifunzwe itarakwiza imyaka abafungiwe aho hose barenga gato 10,000 kandi ayo mabohero afise ubushobozi bwo kwakira abantu badashika 4,000 kondweze ubushiranganje bw'agateka kazi na muntu bwashikirije ivyo bwaranguye mu mezi atatu aheze Felix Ngendabanyikwa umunyamabanga ntayegagezwa muri ubwo bushiranganje yamenyesheje ko bagiye kugendera amabohero atari make yemeje ko mu mezi atatu ari mbere ubwo bushiranganje buzogerageza kugira ngo abafunzwe bidakurikije amategeko canka bahawe ikigongwe barekugwe Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya America
Abatwara taxi moto mu murwa mukuru w'u Burundi Gitega barinubira imisoro ikabije bakwa n'ishyirahamwe ryabo Amotabu ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro ndetse n'ubutegetsi ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'America Eloge Willy Kaneza
Muri kwezi kw'icumi konyene abagendesha amapikipiki yo guca amafaranga ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega bemeza ko ariko batangishwa amafaranga atari munsi y'70,000 vy'amarundi ayo maheragizwe n'20,000 vyo kugura umwambaro mushasha amatagisi ya komine agera ku 5,000 hamwe n'ayandi agenewe ishirahamwe bahurikiyemo ya Motabu abaganiriye n'ijwi rya Amerika bifata nk'ukuyibwa kuko n'imyambaro mishasha baguze ikigo c'igihugu kijejwe kwegeranya amatagisi n'amakore Ober cabujije kuyikoresha kivuga ko yashyizwe ku isoko ata amatagisi yabanje kurihwa
Ege turi ku parking bararungika abasecurity bakaza bakadufata. Je namaze iminsi ibiri ndayiguze hamamaze kuyambara umusugira kabiri bacha bambira ngo Obeyer igufaje ikagufata urahanwa izongozi jire ntizarishe Obeyer. Kirica turagira ubwoba cha turazikura. Ureye tubona gahengwe ko yatagiye twambaye mugabe urumva birababaje kubona tutambara umwambaro kandi twarawuguze. Bitwaribwe cyane gose ku nguvu kandi. Yego.
Twaribwe. Niko baje biyadukiza na komisere ategera bwirisha inama tugire bimezuko kabona badufata batigeza gakirisha inama ati abamotare mitegure cyangwa umustanti ravuga ati bimezuko cyangwa bora amatare ugire ati nuko umutoto tuzohurire nga mukoranya amatare mwese bagirisha inama musi munaka jire irakenewe ibyo byose ntazigeze bipfuko naye wumva atari ubusumo hari haya hanye nyene bari baduhaye asana bre nubwoko bwari bwoko bubiri ayo yose ntawuzi ngo byahereye byagenzuko byahereya urumva ni ibintu by'ubusumo
Jean Claude Sabu kwigurukegera cyutwara amatabu mu ntara ya Gitega atahura imyidogo y'abanywanyi ishirahamwe giwe asaba bakozi bo mu kigo Robert kwegera iryo shirahamwe kugira ngo bavugane akemeza kumwambara umushasha uzwi kugera ku rwego nshikiranganji
umuntu yabakeneye kumenya inkuru y'ukuri beza iwacu ku biro tukamwekana ivyo iyo tuvyakiye kugira ngo ivyo yayimagire aboneke umushikiranganji arenze avuga ko ibintu byemewe nibaze yuko ari ibintu natwe twakoreye ko tukabona yuko byo babiri mu muco ku mateleviziyo byarakiye ku maradiyo birahaki yego jyamaza Obera ari kikeneye yoza ku biro bitwaraho motari hanyuma bakabazaho ivyo bintu apana guhohotera umutare tutwara kombonemenga no kubahohotera igihe hariho aba batwara ku biro n'ivyo bintu ariho vyagurishirizwa vyiza borekana abo umutare bakaza ku biro bitwara abo umutare bahama akabari babariza ivyo bintu byayo macira
Iruhande y'imyidogo abakoresha amapikipika c'amafaranga igitega bazuwa n'amafaranga bakwa n'ishyira hamwe ry'abo Amotabu kandi kubwabo atacaciye ko narijya ivyo ribemerera gukoresha aka gatererano kabo bitarigera bishirwa mu ngiro
Piparking iwacu twe baturihisha igihumbi ayo mafaranga twe n'icyo zini cakora aturisha igihumbi kuwundwi ibyo bibaze byose je nimvira ko twokora inama hama ko bakoresha inama hama tukavyumvikana tukaraba uko ibintu vyogenda tukoroherezwa adufata nko kumenga cabanyamahanga nti turumvukira z'igitega badufata nabi cyane
najya ntahuze yaherera mutama n'ingorana n'ingorane ntahuze yaja naho mu motara giri kibazo urumba narimenye hayi dutanga intererano batugira ati na 5,000 mu motara gize kibazo baze barabingene bamufasha ayo yose ugize kibazo kibazo nta numwe amenye bahereye amotari bafashango yagize kibazo
sabe kwigura amenyesha ko amafaranga atagitozwa ata makosa ku nzego za izirongoye ishira hamwe y'abanyonzi yo mapikipiki acishwa amafaranga mu mise heze imbere yuko zisubirizwa
ibintu byo amafaranga 500 je ndibaza ivyo obya nazigiye bihagaze bihagaze umbara abashe parking nta muntu numwe yabatwara amafaranga ko ngakubiro bazana igice cyayo bagize yandi bakagumiza hari amotari no kuvuga yaguma kuri parking iwabo ayo kubiro akaza ku biro tukifashisha kuri hamwe ibiro n'ibindi bikoresho bya misi yose je je nibaza yuko ayo mafaranga bagomba kubaza babaza batwara ku rwego rwa parking amotari bagitegana basaba ko botungana bakareka ibintu by'ibihuha iyo umuntu yambaye ikintu hoza gufatwa ariko baradandaza kuko tubidandaza ku mugaragaro ego ntiba twinyegeje
bamwe mu bagendesha amapikipiki bemereye ijwi rya Amerika ko ku bituro vyabo ata amafaranga bagitozwa ku munsi nk'uko vyahora ariko nubundi ntibatahura ingene basabwa imyambaro misha hari n'indi bari bahawe itarashira
jana ntangaje kubera na jenda yose yake simbe navuga ati ko bavuga ati bazanye zishasha nagira nti abazisanga mu bezo guma bambaye izo nyene canke bavuga ati zizane n'imiburi buri tufume basi mwe mwari muzifite tubaye zishasha mugabo muri 1000 mugabo bavuze ati izo za kera ntizigikora turi muri leta nshasha dutangura nabishasha
demire business kweri twari twaguze izindi twaguriye kuzinda ahubwo twosaba yuko bo dushumbusha tukazibasubiza ubwo bakadusubiza amahera yacu kwaribwe gose
kigobe kugera ubu ntaco kirashikiriza kubijanye n'imyidogo mu Burundi amapikipiki nibwo buryo bwa mbere bwunguruza abantu n'ibintu ku munsi ku munsi yakoreshwa ku kazi amaze guharurwa mu gihugu cyose yarenga 2025 roje buri kaneza ijwi rya Amerika
Imunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Lusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zibasiwe n'indwara ya malaria. Ibi ni mu gihe ubuyobozi bw'ikigo nderabuzima cya Lusenda buvuga ko muri iki cyumweru gusa bumaze gusuzuma abarwayi hafi 700 banduye iyo ndwara. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu Lusenda.
Ugeze ku kigo nderabuzima cya Lusenda ndetse no ku ivuriro riri muri iyi nkambi bamwe mu bagwayi wasanga abenshi bavuga yuko baje kwivuza marari benshi muri bo baba barimo amaserumu ya kinini abandi nabo bandikiwe inini bivura marari batije slen yaramaze iminsi yivuriza ku ivuriro riri muri iyi nkambi
malaria ni nyinshi abantu ni benshi abaganga bararuha bashobora kugenda mu gatondo kavayo saa 10 saa 9
kubera
abantu ari benshi bagwaye marari dusaba yuko bokongereza kwanza abaganga ikindi nacyo imiti bakayigwiza kuko hari gihe bakuvura ugasanga baguhaye serumu imwe bakwandikiye nka zitatu ngo serumu ziraheze bigaca bisaba kumengo woja kwironderera kandi ni nkako turazigura nkiyo tumanutse akarorero hari yepo mu senda hari gira tubwiye ati nimugure ngaho iyo ziheze ucutaha ugacujya bo karondera umuntu mugopesha 10,000 kazomwongera 5 upokeye nuko tugashya dukura tukivuze
Manirakiza Ernest yemeza yuko nubwo indwara ya malaria ibibasiye bafite n'ikibazo cy'uko bagera kwa muganga bakabandikira imiti ariko ntibayibone bikabasaba yuko bajya kuyishakira hanze y'ibitaro
twebwe ikibazo cya malaria ngaha nico kiduhanze cyane iyo ugeze hajya kwa muganga bakagupima iyo malaria bakagutoramo biradutangaza ko nuracyo baguhereza ibinini bibiri bakuhereza ibinini bibiri bagaca bandika umuti kuntuzeye ku gafishi ukaraba wa muti banditse ku gafishi bakurungika kuri pharmacy bategenda ugere kuri pharmacy ngaha nta miti dufise twebwe duheruka imiti tubona yinjira hari ariko kugire bayiduhereze ntayo baduha gatwimoda kishikanye bukeye ubwo nyine ukagenda imiti urayironka ariko akiyo mu minsi ibiri minsi tatu bakugira ku miti atayihari yahetse kugenda kuri pharmacy nta twebwe baturungitse kuri pharmacy ayo mahera yo gutwara kuri pharmacy tuyakura hehe kujya ho nyene turiko turabura ibyo tujya tworonka amafaranga tujya kugura imiti kuri pharmacy kandi twabuze nayo tujya abana cyane cyane aha irabahanze bobo no kwaduka gucibwamo bakiba cibwamo
iyi ndwara ya malaria imaze iminsi yibonekeza muri iyi ngambi yatumye zimwe mu mpunzi zihitamo kwifashisha imiti gakondo mu kuvura abana bitewe n'uko iyi ndwara irushaho kugenda yiyongera mu nkambi
yewe narajyanye umwana bwa mbere kwa muganga arapima ibipimo 40 by'ubushyuhe barama kaka agaparti gatoya kakwa rutemi ndamuha umwana arahagukira bimaze kugenda uko musubizaho kandi mujyana mu rusenda bapimye kandi arapima tranef mu minsi nyine ikurikirana nagiye nikurikiranya mbona nk'umwana n'umwe ndamu imiti byanga nje ndavuga ati none muraha kuvura umwana mu mongeze yindi miti kandi ndimo kumuhereza ibinini mwampa atagihinduka muri ari umuriro nkenye naguhita bamuvuga utumubirizi ndamwine mbona muri urashize
izi mpunzi zaherukaga guhabwa inzitiramibu mu mwaka wa 2018 zivuga yuko kubura inzitiramibu biri mu bituma indwara ya malaria yiyongera Nyanzira Chantare yaragwaje abana babiri
Misegetera je ndibazaho baciye nk'umwaka nino sata misegetera dufise ubu niyo mpamvu malaria yabaye nyinshi yabaye ndasa mu nkambi ya Rusenda kubera ata misegetera tugifise imisegetera twagiye turafundikanga ubufundo kwera dumusegetera utabuye ukamara kumesa kabiri ataye varere Nene ucu tangura gutaboka ugenda kufundi kufundo umwana aciye muraza abana kwese dufisana biraho misegetera tubaduha yaratabaguritse twarafunditse twararushe ubu twahebye tujya mukonyene kandi bona n'ukuntu bayitanze bayitanze mu buryo butaribwo bashobora ufise uburyamo bw'abana bane batanu kacusanga bagwa imisegetera itatu ibiri none ucu yijyama mu gute babandi ntibajya ntibaronka umusegetera nkaje ikintu bimeze fise abahungu babiri abakobwa bajyama kubera hariho bakuze nabo tujyamana n'abantu n'uburyamo bune ako bari baduha imisegetera itatu ubamo na cenda bahebera jenza kugura 2005 nuwo naguze waheze watabagwetse warangiye n'ubabo bana nta misegetera bafise
umuyobozi wungirije w'ikigo nderabuzima cya Rusenda Bwenge Peshe avuga yuko kuvaho imvura y'umukwezi kwa 10 itangiye kugwa umubare w'abarwayi ba malaria haba mu nkambi no mu baturage b'abakongomani bo mu Rusenda wiyongereye uyu muyobozi akomeza kuvuga ko nubwo indwara ya malaria yafashe indi ntera ikomeye muri aya mezi hari ingamba bafashe zo kuyigwanya zirimo gutangira zitiramibu ku bagore batwite ndetse no ku bana bavuka Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika mu Rusenda mu ntara kivuye
Rabasuhuje bakunzi banywanye ijwi ry'Amerika Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kane habaye ikiganiro mpaka cya nyuma cyahuje Perezida Donald Trump uhagarariye ishyaka ry'abarepublikani na Joe Biden uhagarariye iry'abademokrati ni ikiganiro mpaka cya nyuma kibanziriza amatora ateganijwe tariki ya gatatu y'ukwezi gutaha ibindi reka tubyumve muri inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika tugezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda
Bibaye mu gihe Amerika ikize imbere y'ibindi bihugu ku isi bifise abantu bamaze kwandura umugera wa corona kibaye ikiganiro kigira kabiri n'icyanyuma umukandida wa Democrate Biden yagarutse kukungene President Trump kwatagira umugambi wo kugwanya burundu uwo mugera umaze guhitana ubuzima bw'abarenga 220,000 muri Amerika Biden yagize ati "Always yagize uruhara kugira abantu bangana uko bapfe ntakuye kuguma ku butegetsi ati uyu mu president niwe wenyene yavuze ko uwo mugera uzoba warangiye mu gihe caheze cha Pasika. President Trump yagirije Biden kuba yipfuza kuzokugara igihugu cyose mu guhagarika imirimo kugira uwo mugera ntubandanye kwirakwira mu gihe yoba president. Abakandida babiri bari mu rugero rw'imyaka 70 barashoboye kubahiriza ibyo basabwa mu kuguma bahoze igihe uyundi yari koravuga na cyane cyane igihe bariko barasigura ku kibazo cha COVID-19. Cyabaye ikiganiro gitandukanye kure n'icyabaye mu mpera z'ukwezi kw'icyenda aho abakandida baguma baciranamwo mu majambo. Icyo gihe President Trump yabigira cyane kuruta Biden mu cy'abahinga muri politike bavuze ko cyabaye ikiganiro kibi cyane kitigeze kiba mu biganiro by'impaka by'abakandida baharanira gutorwa muri Amerika. Ikiganiro cyo kuri uwa kane cyabereye muri kaminuza ya Belmont mu gisagara cya Nashville muri leta ya Tennessee aho bishura ku bibazo by'umunyamakuru wa televiziyo NBC News Kristen Noelka. Kibaye kandi mu gihe amamiliyoni y'Abanyamerika baza baramaze kumenya aho bahagaze kuri aya matora aho barenga 47,000,000 baza bamaze gutora bishikiye ku biro by'amatora canke bakoresheje posita. Benshi bavuga ko batinya kuzokwandura uwo mugera ku munsi w'amatora aho imirongo y'abatora vyitezwe kwiba miremire cyane ku bibanza byo gutoreramo. Abademokrati benshi bashigikiye umukandida wa Biden bavuze ko bipfuza kuba abambere mu gutora bakura Trump. Iki kiganiro mpaka cyo kuwa kane gishobora kuba cyabaye amahirwe ya nyuma Trump yari yarose yo kwihindukiza kuri Biden gushika ubu akiza imbere yiwe mu majwi nk'uko ibiharuro vy'ibanze haba ku rwego rw'igihugu n'amareta bivyerekana. Haruhande ikibazo cha COVID-19, umunyamakuru Welka yarabajije ku bibazo by'imiryango y'Abanyamerika ku macakubiri ashimikiye ku rukoba ku bibazo by'ihindagurika by'ibihe umutekano mu gihugu hagati hamwe n'uburongozi.
Shuti mwarimu duteza amatwi ahano dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha, tubashimire kuba mwaduteza amatwi. Dushimire kandi Fatuma Alimasi Kalala wadufashije kwegeranya aya makuru kuri mikro mwari kumwe.